Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi havuga ikibazo cy'ubukene bw'ibifungurwa mu mashuri nshingiro.
Kumbanya tumerewe nabi kubera birashika nka saa sita. Kumbanya ne turashonje twari tumenyereye tujya cadusangura gusinzira mu ishuri.
Uyu ni umwe mu banyeshuri barenga 40 bo mu ntara ya Ngozi, 40,000 bo mu ntara ya Ngozi bugarijwe n'ico kibazo c'inzara. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ku bakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu. Uwo ufise umwana yituma mu buriri amaze kurenza imyaka 6, muganga twagutumiriye araza kugira inama y'ico wokora kugira ngo umufashe. Ako nubanza nkababwira kuri make ko Michael Cohen yahoze ari umushikiri umanza wa President Donald Trump kuri wa gatatu, ariho ashikiriza akanama k'inamashinga mateka gashinzwe kugenzura ivyo ashikiriza bishobora kuzohungabanya ubutunzi bwa President Donald Trump. Kandi haramenyekanye inyifato yiwe mu gihe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu canke inyuma yaho. Ni ibibazo yishura kandi biza kuba biriko birakurikiranwa ikibiriraho n'abanyamerika batagira uko bangana. Cohen aza kuba icabona ku byabaye cyo ku rwego rwo hejuru inyuma y'ivyabaye kuva mu myaka y'1970, aho umukuru w'igihugu w'ico gihe yahuye n'ibibazo nk'ibi byabashize ku mugaragaro ivyiwe mu ciswe Watergate, mu gihe asanzwe atari mu kagwi ko mu biro vya perezida ariko arafise ubushobozi bwo guhungabanya umukuru w'igihugu. Cohen imyaka 52 yarakoranye nawe mu nyungu z'urudandazwa mu myamamazo yo mu 2016 no muri komite yateguye iyimikwa ya perezida. Cohen yaremeye ko Trump yamutegetse gutanga igipfukamunwa ku bagore baryamanye. Trump yarahakanye ivyo vyagirije. Hagati aho perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mihanwa ku murwa mukuru wa Vietnam, aho ariko aza kubonana na mugenzi we wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Bose bashitse mu ico gihugu ejo kuwa kabiri. Ivyo baza kuvugana turaza kubabwira amakuru yacu yo hanyuma. Ku mugabane wa Afrika, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yarongeye gutorwa mu kindi kiringo c'indi myaka 4 hejo kwa kabiri, nyuma yaho abatavuga rumwe nawe bagerageje guhagarika guharura amajwi ku majwi yose amaze guharurwa havuyemo ayo muri leta imwe. Abategetsi b'umurwi utunganya amatora bahaye Buhari amajwi arenze cane ayo wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Atiku Abubakar. Buhari vyitezwe ko ashikiriza ijambo ry'iyo ntsinzi, ariko aramaze kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko anezereje cyane n'ibimaze gukorwa, agashimira abamwizeye. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi, le Parti Démocratique du Peuple wasavye komisiyo y'amatora guhagarika guharura amajwi, uvuga ko imyidogo yavuye muri ayo matora ari myinshi cyane ku buryo bubanza bakarindira. Uwo mugambwe nturavuga nimba uzokwitwara canke uzokwemera aho komisiyo ijeje gutunganya amatora muri Nigeria yashitse. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kuwa kabiri ejo leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarakiriye abahoze yarabarwanye ba M23 bari barahungiye muri Uganda. Abagera kuri 67 nibo batahutse ku bushake bakirwa mu gisagara ca Goma. Menyesha makuru wacu muri Goma Claude Ganza Munyamagana araturamburira ino nkuru.
Bakirwa mu mujyi wa Goma harabahagarari ubutegetsi bwite bwa leta, ubuyobozi bw'ingabo, intumwa z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'iz'umuryango w'abibumbye ONU. Hari kandi n'abahagarariye umuryango w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo SADC. Major Karasira John wavuze mu izina ry'abatahutse yasobanuye icyabateye gufata icyemezo cyo gutaha, kandi yemeza ko ntawigeze bibahatira.
Ya kwanza nimeshukuru rais wa Kongo na government.
Ndabanza gushimira perezida wa Kongo na gouvernement boheje itsinda ryadukanguriye gutaha mu gihugu cyacu. Ni nayo mpamvu haba abayobozi n'abasirikare bato mubona hano baje. Ntawabiduhatiye, twaje ku bushake bwacu.
Dusukuma turikuya kwa utashete.
Major Karasira wahoze mu barwanyi ba M23 avuga ko muri Uganda hakiri abandi benshi ariko ntazi neza umubare wabo. Hari ubutumwa yabahaye unyomoza amakuru yuko abahoze ari abarwanyi batahutse bagirirwa n'abandi bakicwa.
Harakindi turi gutana ni wongo.
Twasanze ari ibinyoma kuko abenshi mubaje imbere yacu twababonye. Twabonye Koloneli Munyakazi, Koloneli Pascali kandi abatwarahoranye, ndetse turabona nta kibazo bagize nyuma yo kugaruka kwabo. Ahubwo njye ndifuza gusubira mu gisirikare.
Napenda nirudi kwa jeshi.
Ubuyobozi bw'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bwishimira ko aba bahoze ari abarwanyi bakomeje kugenda bumva inyungu yo gutahuka, kandi bakabikora ku bushake bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Major Guillaume Njike Kayi kuvugira akarere ka 34 ka gisirikare muri iyi ntara avuga ko aba 67 batahukanye n'imiryango yabo, kandi ko nabasigaye bazakomeza gushishikarizwa gutahuka ku bushake. Abajijwe niba aba bahoze ari abarwanyi bemerewe guhitamo ubuzima bwa gisivile cyangwa kwinjira mu gisirikare cya leta, umuvugizi w'igisirikare muri Kivu ya ruguru yagize ati:
Ils sont rentrés chez eux, ils seront remis au niveau de la 34.
Batashye mu gihugu cyabo barashyirwa mu maboko ya guverinoma ya Congo, ariko bizaterwa n'ubushake n'amahitamo bya buri wese. Niba hari abashaka kwinjira mu gisirikare cya Congo FARDC bahawe ikaze, kandi niba hari abashaka kujya mu buzima bwa gisivile abonabona uburenganzira bwabo guhitamo icyo bashaka. Ikindi kandi cy'ingenzi ni uko abari hanze bose bazagera aho bagatahuka. Aba batahutse bariyongera ku bandi baherutse gutaha bakakirwa ku mupaka wa Bunagana. Nta mubare nyawo w'abarwanyi ba M23 basigaye muri Uganda watangajwe, gusa ikidashidikanywa n'uko bakiriyo. Gushishikariza abahoze ari abarwanyi bari mu bihugu bituranye bya Congo gutaha ni imwe mu ntambwe z'iyubahirizwa ry'amasezerano yo kurangiza intambara yashyiriweho umukono i Brazzaville mu 2017. Mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize i Kampala, nabwo abakuru b'ibihugu by'akarere bongeye gushimangira mu masezerano, avuga ko abahoze ari abarwanyi bakemera gushyira intwaro hasi bahabwa imbabazi bagataha mu bihugu byabo. Patrick Mutombo Kambila ni umujyanama mu rwego rwashyiriweho gukurikirana iyubahirizwa ry'aya masezerano. Turanyomoza uwo ari we wese uvuga ko aba bahoze ari abarwanyi ba M23 bahatiwe gutaha. Sibyo, ahubwo bitabye ijwi ry'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, usaba abahunze bose guhunguka bagafatanya gusana igihugu. Aba bahoze ari abarwanyi ba M23 batahutse ku bushake nyuma y'ifungwa ry'inkambi zari zicumbikiye abahoze ari abarwanyi ba FDLR. Inkambi zafunzwe mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize zirimo iyari Kisangani, Walungu na Kanyabayonga, aho abari bazirimo bambuwe intwaro boherezwa mu Rwanda. Nakwibutsa gusa ko Rwanda na Uganda bicumbikiye abahoze ari abarwanyi ba M23 mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikibarizwamo abarwanyi ba FDLR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ikaba irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Mu gicugu cy'u Burundi havuga indwi zibiri ziraheze hatangwe kuvuga ubukene bw'ibifungurwa amashuri nshingiro nko mu ntara ya Ngozi. Amashuri 45 niyamaze kumenyekana ko yugarije n'ico kibazo. Ibisibo mu mashuri ni zimwe mu ngaruka mbi zatangwe kwibonekeza nk'uko muvyumva mu nkuru twaza menyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Ngozi. Fidelite Ishatse:
Tumbanye tumerewe nabi kubera birashika nka saa sita, tukumbanyene turashonje, twari tumenyereye tujya cadusangura gusinzira mu ishuri.
Shimizimana Arivera n'umwe mu banyeshuri barenga 40 wo mu ntara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi batagifungura ku ishuri. Tumusanze mu 10 yagashikanwa ku ishuri ashingiro rya nini ya mbere Iradukunda Ezira, nawe nyene yigaho aruhira ibihe gushikirizwa.
Umunsi nyene bimeze nabi kuko abasanzwe batozanira ibifungurwa nyene bimeze nk'ibyikaze. Hari igihe nyene nyene nza kweli kurembeje gashukana shikano muri usanze nyina tabi haru nirumva ya bimeze nabi
kubera ubukene afise mu miryango hamwe muri abanyeshure naho biga bataha harimo batunzwe n'utwo kujya bakura ku ishure ubu rero batakituronka iyo batashe hari giye ku isahani batarabana giza nabo bavukana kuko wabagiriza ko baje kubagunda
urumva bacha bavuga ati we wari uje kutugora umva nawe nyene urahiga ikintu wafatanye cyo wari gukabura hanyuma kaguma nyene ngaho nyene dusaba ko tutanira ivyo kujya tuze turafungurira ku ishuri bo babakoze
umuyobozi w'ishure shingiro rya ini ya mbere amenyesha ko ubu hibonekeza ibisibo byinshi Claude Bizimana
abana baba bari baramenyereye gufungura saa sita ku ishuri iyo badafunguye rero ingaruka zirahaba kenshi biratuma swati abishure chanke swati bigatuma no kwishuri azabyana binabi ndamaze kugira enquete mu mashure aho bigitangura kumera nk'ibibuze hashobora gusiba nko kumunsi abana barenga 60 70 kumva rero bica bituma bigira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abana
kubwumwe mu bigisha bwo kwiryo shure shingiro rya nini ya mbere yabo bana basivye n'abarezi ntiboroherwa
cyangwa bagisha barezi yuri kuri gisha umwana uno munsi yaje ubunda gasiba bagera ku rugero rumwe kuko bamwe barazo no munsi abandi bagasiba bica bituma ubumenyi busubira hasi no musu tanze akabazo kuvyigishije ku munsi wejo abana amanota cagabanuka kubera haba hari habasivye ku munsi uba waheze nk'abaredisha twosaba nuko ubujye bw'ahantu gava bosubira bukagaruka abana bahagarukana ingufu
umuyobozi w'indiro mu ntara ya Ngozi Desire Nitondashikiriza ko ico kibazo kitari mu ntara ya Ngozi gusa ariko ko gishobora kuba kibonekeza no mu zindi ntara amenyesha ko bavuganye na mwishira impuzo bakungu pam gihari bahezo fungurwa
rusangire n'abanyeshure bose dufise ku mashuri aho rafungurirwa onti bari ko rafungurirwa tubajije abatanga ibifungurwa ishira hamwe pam batubwira yuko ibifungurwa habaye akagorane kubera ko ibifungurwa abana bafungura biva hanze batubwira ko byugaraniwe muri Tanzania none hakenewe yuko hoba exoneration kugira ngo bishobore kwinjira ariko bakaguma baturemesha bavuga yuko nko mu kwezi kwa gatatu bazaba basubiriye gutanga ibifungurwa
umugambi wo kugaburira abana ku mashuri cantine scolaire watanguye muri 2008 uri kwarangurwa amashure amajenjwe na 3 ari mu ntari ndwi ari zongozi Kirundo muyinga cibitoke bubanza Bujumbura na Gitega ibiharo dukura mu shiranganje bw'amashuri matomato nayisumbuye mu Burundi byerekana ko ku miliyoni zirenga 2 z'abanyeshure bari mu mashure shingiro mu Burundi bwose 79% byabo bafungurirwa ku mashure uyo mugambi wari waje kugabanya ibitigiri by'abahe amashure kubera inzara ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Fidelite Ishatse arakenuye dutandukira igisata c'impunzi duhereye kucegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bw'impunzi International Refugee Rights geruka gusohora cerekana ingene abahungutse batahuka mu gihugu c'u Burundi bafatwa bamaze gushika muri ico gihugu iryo shira hamwe ryemeza yuko abahungutse bahura nibazo bitagira uko bingana hiri muri ico cegeranyo gifise umutwe nduguruye twa mugina ntibashaka no gutahura igituma ari twarahunze ndatwugaye turabisomegwa na mgenzi wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Sabimana
Ico cegeranyo cashitswe habona n'ishiramwe mpuzamakungu gita uburenganzira bw'impunzi International Refugee Rights mu rurimi rw'icongereza iri mu mpfunyapfunyo y'icongereza gifite umutwe w'amajambo ugira uti ntibashaka no gutahura igituma twari twarahunze ni raporo yibanda ku bibazo by'abahungutse ku buryo basubira kubana n'abasangwa mu Burundi umwe mu bakenyezi babajijwe na iri yashinze ntagira ati kibabaje nuko bitugora kuronka ivyangombwa bitubeshaho sinigeze ndonka ifashanye kuva mu ngutse ikibazo gikomeye cyane twahuye ni kuronka ico dufungurira imijyango eka n'abajyango batwakirie ntibakibishoboye ico cegeranyo kivuga ko ari nako bimeze kubindi bihumbi by'abarundi bahungutse aho kibandanya kivuga ko abo barundi bakeneye ifashanyo zo kwibeshaho mu kibano cabo yisunze ibiganiro bagiranye n'abahungutse mu Burundi iyo raporo iracijya nino ubuzima bugoye imijyango y'abahungutse barimo abenshi muri abo bafashwe n'ababanyi ndetse n'abajejwe intwaro ariko basa makenga ko bazorengerwa n'ibiharuro by'abatahuka imbere y'uko amatora yo mu mwaka w'2020 kugira ngo ibibazo byo guhunga mu Burundi bihagarare leta n'abayifasha bari bakwiye gutahura yuko guhungura impunzi ari umugambi utoroshe kandi utihuta ukeneye gushigikirwa bimwe bishimishije uko niko bibonwa na Lucie Hauville umushakashatsi wo mwishira hamwe yiri ifashanyo haba kuri kiremwa muntu canke mu iterambere zitegerezwa kwibanda kubikenerwa n'abahungutse ni kibano bagarutse kubamwo kandi hakagwanywa imishamirano iba yatumye abacanke bari yabahunga ibihumbi amajana vy'abarundi barahunze mu bihugu bibanye biturutse ku ndyane n'imvuru za politike zakurikiye amatora yo mu mwaka w'2015 abenshi mu bahunze naberekeje mu gihugu ca Tanzania aho kino gihe bariko barahatirwa gutahuka leta ya Tanzania na leta y'u Burundi bihaye ihangiro ko bazohungura ibihumbi 116 gushika mu mpera z'umwaka w'2019 izo mpunzi zifise guhitamo kubiri gutahuka mu Burundi naho akivuga ibibazo by'ubukene n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu canke kuguma mu makambi asigaye arangwamo ibibazo byo kubura imfashanyo za nkenerwa nkuko bahungutse babitangarije ishirahamwe iri impunzi zihatirwa gutaha zibwirwa ko atamfashanyo zigihari mu makambi bakagirizwa kandi umutekano mu kirangwa muri ayo makambi bigatuma abasohotse kambi bakubagurwa mu gihe bamwe mu mpunzi bagitera igereba nka gutahukanwa hari n'abandi baguma biyandikisha ngo batahukanwe ariko kubera uburyo buke gutahukanwa birateba cyane ku buryo hari bamwe bikora kutwo bafise bagataha bakoresheje uburyo bwabo bwite ndetse n'abatahukanwa n'ishyirahamwe gita ku mpunzi hase baronka imfashanyo z'inica ntikizi ni ukuvuga kunguruzwa gushika mu Burundi n'agakemanyi kataba amazi amezi atatu mu bisanzwe kotegerejwe kuyakwiza kubera iyo mpamvu abahungutse benshi babajijwe na iri bavuga ko babayeho mu bukene ntangere agakemanyi batekerewe karaheze kandi nta zindi fashanyo baronka uretse ko benshi mu bahunze bari basanzwe ari bantu nikora imibereho yabo bahungutse yabatumye kuba abantu nikora kurusha ibitigiri byinshi by'ababajijwe na iri nta matongo bafise n'amatata janye n'amatongo ataratorega umuti yagumye asongera isibe naho gufashanya hagati y'abasangwa n'abahungutse kwiyongereye abasangwa bamwe bamwe baracafise akadzigo kugafashanyo abahungutse baronswa mu gihe nabo nyene bavuga ko ari bantu nikora hari n'abandi mu bahungutse bidoga kubona babonwa nk'abagwanya ubutegetsi hari abagiriwe iterabwoba hari n'abakubagugwa bagakubitwa n'urwaruko rw'imbonerakure naho uwo mpengo impore yarabonetse urubuga rwa politike ntigwaguriwe bose kandi leta yaranse kugiranira ibiganiro nabo batavuga rumwe nk'uko ico cegeranyo kibandanya kivyerekana mu gihugu tahukanwa ariko imwe mu mitirama ishigwa imbere birakenewe ko amakungu yoraba kuko gutaha bitaba ku bushake gusa ahubwo ko n'uburyo bwo kumenyereza abahungutse gusubira kuba mu basangwa butegekanijwe igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel d'Antoine Sabimana biri muri ico cegeranyo hejeje kudusomera mushobora gusubira kuvyumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com turacari mu yavugwa mu gisata c'impunzi imyaka amezi atanu impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu Rwanda zitanguye guhabwa amafaranga yo gusuma yongera ku bindi biribwa basanzwe bafashishwa umwe wese ahabwa amafaranga 5,400 mu manyarwanda naho barundi bashima barasaba ishamwe mpuzamakungu ribitaho RCR kujyo bongereza igitigiri cy'amafaranga hamwe n'ifungurwa baronswa inkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Nyonkuru
haje turaretse amazi ayubugare
muje kubucumba jari none
amazi nasha turaca ducumba
turi mikame impunzi z'abarundi ya Mahama nicaranye n'abagabo babiri ku gatebe gatoya hanze muri village ya mbere imbere yacu haragasafuriya gatoya gashuhije amazi yo gucumba ubugari
burende bwo ndabasanze muri ko muri abakari ya gakono imbere yanyu
uno mubanyi wanje ko cinzu ngiye ngahe
kajeye muri gateramiye
turagateramiye cyume turayaga nyene kugira ngo tukungurane ibitekerezo cyabicumba nyene hanyuma nihagira gufungura umuntu afungura
guhera mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze izo mpunzi zihabwa amafaranga iruhande y'ibindi biribwa bafashishwa impunzi imwe yose igenewe amafaranga agera ku 5,400 y'u Rwanda ku kwezi mu gice cya mbere imiryango igizwe n'abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 niyo yahawe ayo mafaranga mu nyuma n'abandi bose barashikiriwe n'iyo ngendo nshasha y'ishyamwe mpuzamakungu hashtag PAM hamwe na leta y'u Rwanda abo barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika barashima ico gikorwa
umuntu abona ko yunguka cyane nk'umuntu afise imiryango myinshi kubera ko ya mafaranga aca aba double akabona ingene ayasumisha
nk'uburo nk'agahe wowe
cyo nk'ubu nka 3,700 kuko mfise abana na vya biharage ibiro 22 ndumva kabisa umuntu atagiye no kona nta tundi tuntu ugiye ukaguramo akawunga nibyo biharage nani birashika iko kwezi amavuta urumva kuri ako umuntu aba anakonsoma no inkwi urumva naye amafaranga nta kintu agize
n'uyu mukenyezi ni nkuko ati bo mwana wanje arahindura ntiyamakundi imwe
ubu ibiharage turabifata tugafata nubwo buyi tugafata nayo amafaranga ibihumbi bitano n'amajana je ndabona yuko harakarusho frema ndafite abana bato bato nabameza ku bugari bw'ibigori nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori
yamara naho biruko izo mpunzi zivuga ko kubera ibiribwa zihabwa ari bike hame rero n'utundi tuntu twankenerwa badahabwa nk'impuzu canke inkwi bahabwa nke kandi zikaza zitevye basanga y'amafaranga aba yakoresheje ku bugeda kwiri kwezi yagenewe kumara
mukwira ko harimo ninuze inkwi inkwi baduha ziba ari nkeya bigasaba ko no muri y'amafaranga yo gusumisha havamo duke two kujya ugura inkwi
twe turi inkorokoro nkaje ndi inkorokoro gwe ndimo ndaraba nkafata bitanu nane tuza gufata amahera rero ibiharage twabimaze bigatuma rero ya mahera nayo acashikira mu bukene ukaza gushika twamaze kwaka imigwazo ngo rero nkabambona yuko umenga botwongerera ko kugira kugira ibiharage basi batume bagira n'uturo tune ku nkorokoro amafaranga nayo aguma ari bitanu nane je nibazishimbire canje ko ari ico
inkorokoro ushatse kumubwira
umuntu umwe yigenga ntabwo bikwiye kabisa
kubera ko iyo konsomasiyo y'inkwi iza kuko inkwi ntabwo ziba zikwiye yego iyo bitaza kuba ari konsomasiyo y'inkwi ni sawa byakwiye
nkubwo kuba inkwi ryari
dobara baraduhaye inkwi umuntu niba murenze inkwi zibiri
ibiti bibiri
byonyene kandi naho nyene
duti nyene
tungana na kariya kagasiye kariya ucana rero uwo munsi nabukeye gusuka burangije
aho niho bahera mu gusaba HCR na PAM ko bokongereza ibigenewe impunzi kugira ngo zishobore kubaho neza kurusha
ahige bishika ugasanga umuntu aho ya nikibazo ikibazo cy'ubugwayi ibyo byose bijamwo kubera iki umugwayi akenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girente nifana kugira renze ku miti ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agize akeya
inkwi burashaka guhera nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo umuto dufaranga baduhaye twarasyo gaca usanga ntidukwiye no kukwezi twashaka ko botwongeraze ko dufaranga dukeye kubera hari gihe nk'umuntu yagwaye ico usanga ategereza nko gushaka nk'utuntu tworoshe nyene atoshobora nko kurya ubugari umuntu akamuronderamo nyine utuntu aba yifuza gusa ikindi naco ari gihe nko twarasa amafaranga aca usanga nk'umwana ntarose nko duhuza uyambara gaca usanga ukuyemo umwe utwo dufaranga baduha gaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye
kugira impunzi zihabwe ayo mafaranga zibanza kuguruza konti muri banki HCR PAM Chokime na Midimar bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zishobora no kwizigamiriza zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere abarundi bahungiye mu ikambi y'amahama nibo ba mbere baronswa amafaranga mu bihugu byose bahungiyemo mu karere k'ibiyaga binini mahama irimo impunzi zirenga gato ibihumbi 58 ni Pierre Clavin Yunkuru imahama kubyijwe rya Amerika
mukanya isase ikiganiro camagara y'abantu kakanya kingene tubungabunga amagara yacu na yabacu hari umwana w'ubufise arenze imyaka 6 acigira ko umwanda mutoya mu gihe aryamye wibaza ko ari bisanzwe canke atari bisanzwe ukabibaza ko ari bisanzwe muganga avuga ko atari bisanzwe amaze kurenza imyaka 6 ubundi yategezwa kwivyura akaja aho yituma none wogira iki canke umuntu azi uwo bishikira yo mufasha gute reka duhikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse hagiye kuyagana Renovata irambona numwe muri umwigisha wo muri kaminuza banonosoye ivyerekeye iyo mibereho reka tubahikaze baduge kwijamba
umwigisha Renovate irambona umuhinga mu by'inyifato atangura sigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto mu buriri
novuga ko icambere ari kuba bafise abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda bimwe bavuga ngo mu gifaransa heredite abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba hanyuma ikindi ca kabiri ni ingwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate birya bitama infection urinaire canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho k'umukoyo gatoyi canke ugasanga ugasanga afise itiro rirengeje kuburyo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira kwa vyuka
ariko kandi hari nibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gucyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihevye
hariyo nk'igihe umwana usanga hari kintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango canke ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umuvyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba donc abantu bimutse ivyo vyose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye
ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe
hanyuma nawe agaca avyishura ko akoresheje ubwo buryo
biga umwana aherwa kugira umwanda mu buriri afite imyaka ingahe
gushika ku myaka 5-6 aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba ni kikugera ku myaka 5-6 ni ibintu bisanzwe nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo no vuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 5-6 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umuvyeyi yoca atangura kuvyibazako
kubera ko hari zimwe mu mvuzo zishobora gutumwa n'ingwara zo mu mubiri umuhinga Renevat irambona ahanura abavyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arengeje imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera
cambere coco niyo nyifato y'abavyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira nimpaka ntibabandanye bagirisha vu bonyene bakitunganya inyifato y'abavyeyi irahambaye hanyuma ikigira kabiri nuko abavyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyene ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekane hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto abavyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu ku murango iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni gihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira
uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu kasugumwe umuhinga Renevat abandanya ahanura abavyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe
bene ivyo bintu by'ibihano abavyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ivyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ngwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko abavyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda n'isoni zinshi cane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi munyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva uko ari munsi y'abandi kubera ivyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufise ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukuntu rero boba bara abavyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'abavyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ivyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ivyo abavyeyi badukoreye n'ivyo batadukoreye n'ivyo bigira umuntu akuze gituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze cyo kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ivyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kabandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Jewe Diane na Hazu yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Junior Drius yadufashije kuyashikana aho muri twe mikwi izina rya bagenzi bacu tuyifurize kubandanya mururanirwa mu byo muri mwo tuzongere ejo nkaho twahereye.